Iri nijwi rya Amerika. Radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu. Naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Kuri mikoro muri kumwe nange Eugenie Mukankusi ndabaramukije mwaramukanye Imana. Abandi mwese mwiriwe neza. Mbahaye ikaze kuri radio yanyu.
Turagusabye rero tugirire ikigongwe. Maze uyu munsi mukuru udukoranirije ngaha. Ukubera karyo keza ko kudukaburira umutima wo gusubiza hamwe ngo tubane mu bumwe n'amahoro.
Uwo ni Musenyeri Yohakimu Ntawondereye urongoye Diyosezi Gatolika ya Muyinga mu Burundi ubwo yatangizaga amasengesho yo guhimbaza imyaka 26 ishize hemejwe amasezerano y'ubumwe bw'Abarundi. Ubutabera bw'u Rwanda butangaza ko bikigoranye gutahura ibyaha bya ruswa iri ku kigero cyo hejuru. Izi ni zimwe mu nkuru tubagezaho ku buryo burambuye mu kanya, ni nyuma y'amakuru yo hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana. Aloyizi, baramutse neza.
Baramutse Eugenia, ndamutse n'inshuti z'ijwi rya Amerika. Ayavugwa muri Afrika, indorerezi z'amatora muri Somalia zitangaza ko ibituriro biriko biratangwa ku rugero rurenze, mu gihe kuri wa gatatu ariho hatekanijwe amatora y'umukuru w'igihugu. Abakandida bahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu muri Somalia baradomwa ko urutoki ko baha utuganuke canke bagafumbatisha amafaranga atari make abashinga amateka kugira bazobatore. Abakandida 23 nibo bariko barahiganwa na Perezida Hassan Sheikh Mohamud wa Somalia, ariko arondera manda igira kane nk'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu azotorwa n'abashinga amateka baheruka gutorwa mu mwaka uheze w'ibihumbi 2016. Abdi Ismail Samatare arongoye umurwi w'igihugu ujejwe kurwanya ibiturire muri Somalia yatangaje kuri wa mbere ko ashobora gushira bona abariko baratanga n'abakira ibyo biturire. Amakuru atangwa na bamwe mu bashinga amateka avuga ko hari umukandida umwe yatanze umuriyoni umwe n'ibice bitatu by'amadolari y'Abanyamerika kugira azotogwe. Abakandida kandi ngo baremerera abashinga amateka ko bazobatora ko bazobaha ibibanza muri leta. Somalia rero kizwe nk'igihugu gifise leta yazingamitswe n'ibiturire kandi itagira ingufu. Ibihugu bitanu byo mu karere ka Sahel byatangaje ko bigiye kunga urunani rwo gushyiraho inteko zo kurwanya imihari y'iterabwoba icumbitse muri Mali. Ibyo babitangaje kuri wa mbere mu nama yahuje abakuru b'ibyo bihugu byo muri ako karere ka Sahel i Bamako ku murwa mukuru wa Mali. Iyi nama y'abakuru b'ibihugu bya Burkina Faso, Mali, Mauritania, Nigeria na Chad ibaye mu gihe indwi zitatu zigira zirangire habaye igitero cy'abihebye cyahitanye abarenga 80 mu gisagara cya Gao ni mu buraruko bwa Mali. Igitero cyagabwe n'umuhari w'iterabwoba Al Murabitune urongowe n'umunya Algeria Mokhtar Belmokhtar ucuditse n'umuhari wa Al Qaida. Urwandiko rwasohowe inyuma y'iyo nama rwashyizwe ahabona n'itorokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP rutangaza ko uburaruko bwa Mali ari bwo bwihisho bw'abakora iterabwoba, ni naho kandi bava bagiye kugaba ibitero mu bindi bihugu bibanye. Muri Afrika kandi bisa nuko amagara ya Perezida w'igihugu cya Nigeria Muhammadu Buhari atameze neza. Abanyanigeria bariko batera bakwikiranira hafi kurushiriza ibyerekeye amagara ya Perezida wabo Buhari. Byari bitekanijwe ko Buhari muri iki gihe asanzwe afise imyaka 74 y'amavuko asubira ku kazi kiwe ejo ku munsi wa mbere mu gitondo ku murwa mukuru wa Nigeria Abuja, inyuma y'akaruhuko ku murwa mukuru w'igihugu cy'Ubwongereza Londres. Yamara ku munsi w'Imana ku muhingamo, ibiro vyiwe byatangaje ko azokongereza ikiringo cyo mu Bwongereza abitegetswe n'umuganga wiwe. Ibyo kubera yararindiriye ivyavuye mu byo yapimishije mu gihe amazi mu Bwongereza. Ibyatangajwe n'ibiro vyiwe byatumye hasubira kuba urukurukuru ku magara yiwe. Nta kintu kinini yakoze kugira ahumuriza abanyagihugu y'ugu bafise amazinda kubijanye n'amagara yiwe. Hanze y'umugabane wa Afrika igipolisi cha Turukiya cyahagaritse cyongera kirafunga abantu barenga amajana 7 bakekwa kuba abarwanyi b'umuhari w'iterabwoba al-Shabab murambabarira ni mwisekeza ryatanguye ku munsi w'Imana mu gihugu cyose cha Turukiya abarenga 30 bafungiwe Istanbul ku murwa mukuru abandi bafatiwe ahabereye igitero cy'iterabwoba kunzi w'utambiro Istanbul itariki imwe z'umwaka z'ukwezi kwa 10 na itariki imwe murambabarira z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2017 dutanguye igitero cyahitanye abantu 39 umuhari wa leta ya Kiislamu uvuga ko washinze imizi mu gihugu cyose cya Turukiya ukagirizwa kwica abanyamahanga hamwe n'abanyagihugu ba Turukiya bari mu bafashwe muri iryo sekeza leta ya Turukiya ndetse n'amakungu barafashanya kurwanya iterabwoba kuba murambari ya leta ya Turukiya ndetse n'amakungu bafashanya kurwanya iterabwoba baregwa kuba barasamajwe no kurwanya no gusenyura leta ya Bashar Assad muri Syria aho gushira ingufu mu bikorwa byo kurwanya iterabwoba nayo ngaha muri leta z'umwe za Amerika umugabo yagirizwa guturira umusigiti w'abayisilamu muri leta ya Florida muri leta z'umwe za Amerika yaraciriwe gufunga imyaka 30 ejo ku munsi wa mbere uwo mugabo rero n'umuyahudi umumamuko azwi ku izina rya Joseph Schreiber yaturiye uwo musigiti mu gisagara cha Fort Pierce ni muri leta ya Florida ngaha muri leta z'umwe za Amerika
Urakoze Aloyzi nchuti rero hayo namwe makuru avugwa hirya no hino ku isi ni radio ijwi rya Amerika hivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turi no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com turi no kuri Facebook ijambo ni radio yacu Tujye noneho mu karere k'ibiyaga bigari duhere mu Burundi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza Ararega ububirigi kuba aribwo bwazanye amacakubiri mu Burundi. Perezida Nkurunziza yabivugiye mu murwa mukuru w'intara ya Muyinga mu ijambo yaragejeje kuba ari bitabiriye ibirori byo guhimbaza imyaka 26 ishize hemejwe amasezerano y'ubumwe bw'abarundi. Mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze adufitiye inkuru irambuye.
Ibirori byo guhimbaza imyaka 26 iheze hemejwe amasezerano y'ubumwe bw'abarundi vyatanguriye ku cibutso c'ubumwe umukuru w'igihugu n'umutambukanye wiwe bashize urugori rw'amashugwe kuri ico cibutso cubatswe hafi y'ibiro vy'intara ya Muyinga ibirori byabandanirije ku kibuga c'umupira w'amaguru ca Mukoni muri ico kibanza ibirori byuguruwe n'amasengesho y'abaserukiye amadini atandukanye Musenyeri Yohakimu Ntawondereye arongoye diyoseze gatolika ya Muyinga niwe yuguruye ayo masengesho akoresheje agace k'igisabisho cyo gusabira amahoro u Burundi cyama kivugwa mu nkuka za misa muri iryo shengero Musenyeri Ntawondereye yasabiye abarundi kubana mu mahoro
mugabo nkuko bamwe duhora tubikwemerera muri sabisho niki abarundi twarabaye babahe biyake turahumanya gashoka abo baturemanye urabona nawe mukama ingene twafutanije igihugu cyacu abantu bakicwa abandi bakangazwa imfubyi n'abapfakazi bakabura bo bitura n'ibidukikije navyo nyine bikahonera turagusabye rero utugirire ikigongwe maze uyu munsi mukuru udukoranirije ngaha ukubera karyo keza ko kudukaburira umutima wo gusubiza hamwe ngo tubane mu bumwe n'amahoro
mu ijambo ryiwe umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yagarutse cyane ku bumwe bwaranze abarundi bo hambere umukuru w'igihugu avuga ko ubumwe bw'abarundi bwari bushingiye cyane ku miryango ubwoko nabwo buzanwa n'abanyamahanga ku nyungu zabo mu mvugo itomoye umukuru w'igihugu yadomye urutoke ku bubirigi ko ari bwo bwazanye injyane mu Burundi
ubumwe bw'abarundi bwatoshekajwe n'abanyamahanga na cyane cyane abakoloni kandi abakoloni si bose ubumwe bw'abarundi bwatoshekajwe n'abakoloni b'abirigi tuze mu gihe cy'ukumenya ukuri no kurekuriranira no kunywana no kunywana byatanguye ryari byatanguye igihaza bashiraho itegeko Yote ye kujashinzwe n'umwami w'abirigi yitwa Albert wa mbere hari tariki 21 ukwezi k'umunani umwaka w'1995 kugeza no munsi rero n'iryo tegeko ntirafutwa iryo tegeko cyaranga intwaro muri Kongo ariyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no munsi mu Rwanda no Burundi iryo tegeko rero ryaje rivangura abarundi bifatiye mu gupima abarundi amazuru amatwi amaguru uburebure ubwaguke nibindi nibindi
umukuru w'igihugu cy'u Burundi amyesha ko yatanguje urugamba rwo gusezerera amoko yise ayamomekerano
umenye umujyango wawe wagutse umenye bizodufasha gukomeza ubumwe kuko abantu zose ngahaje ko arimvira nabi barabanye umujyango uko zakyo mijyango ubugoko baze gutwomekera kwa makarati mu byo mijyango benshi bose mijyango itari mike wasanga ngo abutu abatutsi n'abatwa ayo makarati rero turashaka muri kazoza tuzoyafuta tugaruka ku mijyango yacu ku mijyango yaruzuzanya imijyango yarashigikirana ni urugamba rukomeye cyane
iruhande y'abategetsi bakuru bakuru mu nzego za leta ibirori byo kuri no wa mbere byari byitabwe kandi n'abaserukira ibihugu byabo mu Burundi batari bake Imuyinga mu buraruko bushira buseruka bw'u Burundi Jean Bosco ndaruyinze ijwi rya America
Urakoze Jean Bosco kuri iyi nkuru
Waba utekereza iki kubugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki kubumuntu
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye
tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo
twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Sweden mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
Ni ku isaha ya 12 ngice za mu gitondo kuri radijwi rya Amerika 104.3 FM
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro
Ikiganiro ejo mu mashuri
ni cyanje
ni cyawe
ni cyacu
Tuve mu Burundi tujye mu Rwanda Ubutabera bw'u Rwanda butangaza ko bikigoranye gutahura ibyaha bya ruswa iri ku kigero cyo hejuru. Mu kiganiro urwego rw'ubutabera rwahaye abanyamakuru muri iki cyumweru cyahariwe kurwanya ruswa mu nkiko, abahagarariye urwo rwego bavuze ko abatwara abagenzi kuri moto n'abashoferi b'imodoka aribo bari kwisonga mu batanga ruswa. Ariko umuryango urwanya ruswa n'akarengane wo uvuga ko inzego z'ubutabera ziha intebe ruswa. Inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa uri Kigali mu Rwanda.
Batangiza icyumweru bisi cyo kurwanya ruswa mu nkiko abahagarariye inzego z'ubutabera mu Rwanda babwitangaza makuru ku ibyaha bya ruswa n'ibyaha bimunga ubukungu bw'igihugu mu Rwanda bidakabije Professor Samurugege president w'urukiko rw'ikirenga yabwiye abanyamakuru ko kuva mu ntangiriro z'umwaka ushize wa 2016 imibare y'imanza z'ibyaha bya ruswa bafite ari 324 president w'urukiko rw'ikirenga yavuze ko imibare y'igihembwe gishize igaragaza ko imanza zaciwe ariza batanze ruswa iri hagati y'amafaranga 300,000 to 500,000 Mu gihe watanze ruswa y'amafaranga menshi ari 500,000 abatwara abagenzi kuri moto n'abashoferi b'imodoka ubutabera bubashyira ku rupapuro rw'imbere nka bamwe mu bakunze kugaragara mu gutanga ruswa bari kuri 14/35 by'imanza zaburanishijwe iyi mibare ariko iratera gushidikanya gukomeye kubera imwe mu mishinga migari ikunze kugindira bikavuga ko nyirabayazana ari ruswa kandi bikarangira nta wukurikiranwe kubera bamwe mu bahawe iyo mishinga bari abanyabubasha Abanyamakuru babajije abakuriye ubutabera impamvu ababigiramo uruhare bahawe izina ry'ibifi binini badakurikiranwa. Professor Samurugege yavuga ko impanza nk'izo ubushinjacyaha n'ubugenzacyaha butajya buzishyikiriza inkiko.
Twe turanisha impanza twashyikirijwe. Inkiko ntizagenda zishakisha ba big fish ngo tubaburanishe.
Madame Agnes Mukagashuje umushinjacyaha mukuru wungirije asobanura ko impamvu ibifi binini batamenyekana mu gutanga no kwakira ruswa bafite amayeri ahambaye bityo ko kubabonera ibimenyetso byo guheraho babakurikirana bitoroshye
nuko usanga akenshi ba bantu tuvuga ko bakomeye bo iyo bajya gukora icyaha cya ruswa barabanza bakabitekerezaho bakabikora no mu buryo bwitse cyane buri mwamayeri menshi ku buryo baba bavuga bati nkore iki ngiki ni igikora reka ndebe niba hari ikimenyetso kizaboneka ku buryo shobora kuba nava.
Ubwo bagaragazaga ibipimo by'uburyo ruswa ihagaze mu Rwanda mu kwezi gushize, Madame Marie Immaculée Ingabire ukuriye umuryango urwanya ruswa n'akarengane Transparency International Rwanda, yatunze agatoki urwego rw'ubutabera nka rumwe muzikomeza guha intebe ruswa.
Niba ari amategeko nashyirwe mu bikorwa, n'uwo ngo agomba kuyashyira mu bikorwa natayashyiramo n'ababikurikiranweho, kubera ko hari ibintu bikwiye guhinduka. Hari ikintu abacamanza bihishe inyuma, kitwa ngo yaruciye uko abyumva. Nimba ufite imyumvire ituma ukingira ikibaba umunyabyaha, ubwo nawe ukwiye kubuva muri ubwo bucamanza kuko imyumvire yawe ntijyanye nabwo izatuma udafasha ko ikibazo gikemuka. Ngira ngo iki ni ikintu abantu bakwiye gushyiramo imbaraga nyinshi.
Inzego z'ubutabera zirakangurira abandi kugendera kuri ruswa n'igisa nayo mu gihe nazo zemera ko zitari shyashya. Profeseri Rugege akavuga ko imibare y'abacamanza barya ruswa iri hasi cyane. Imibare ya Minisiteri y'Ubutabera mu Rwanda igaragaza ko kuva mu 2005 kugeza ubu hamaze kwirukanwa abacamanza 16 n'abanditsi b'inkiko 22 bazira ruswa n'indi myitwarire iganisha kuri yo. Imibare kandi ikomeza igaragaza ko mu mwaka ushize wa 2016 abahamijwe ibyaha bimunga ubukungu bw'igihugu basaga 1000 bangana na 73%, mu gihe abandi 27% bo babaye abere. Ruswa ubwayo 81% bahamwa n'ibyaha, 19% bakaba abere. Inzego zitandukanye zifuza ko hajyaho urukiko rwihariye rwajya ruburanisha ibyaha nk'ibi. Perezida w'urukiko rw'ikirenga avuga ko hari umushinga w'itegeko ukiri mu nteko ishinga amategeko ku buryo hazabaho urugiriko rukorera mu rukiko rwisumbuye, kuko asanga ruswa itari icyorezo mu Rwanda byatuma bashyiraho urukiko rwihariye. Ibyegeranyo bikunze gutunga agatoki igipolisi, ubucamanza n'inzego z'ibanze mu bazi imbere mu kurya ruswa n'urugamba abategetsi bashyize imbere umunsi ku wundi. U Rwanda ruza ku mwanya wa gatatu muri Afurika mu bihugu bitihanganira icyaha cya ruswa. Gusa iyo uganiriye na bamwe mu batanga ruswa ntibabura kwemeza ko yahinduriwe isura. Uyijwi rya Amerika yarindiye umutekano avuga ko kimwe mu bitiza umurindi ruswa ari uko zimwe muri za serivisi ziboneka bigoranye kubera amananiza y'abagombye kuzitanga.
Kubera ko kubaka mu mujyi wa Kigali bisa nk'aho bigoranye, buri muntu wese yitwa ko ari umuyobozi ushinzwe icyo gikorwa ashaka kwaka ruswa, gusa ikibabaje y'ababana yuko akagenda bakanabigukorera byashaka byuko byiza.
Byigeze bikubaho?
Yego byambayeho. Njya gushaka icyangombwa ndakeka nigeze kujya mu karere, icyo gihe ndumva narasanze umuntu twumvikana ko ngomba kumuha amafaranga 500,000 ambwira ko ari buyitabiye nkorera ariko ntabwo byabaye.
Kuki umuntu yatanga ruswa kugira ngo serivisi ikemuke kandi n'ubundi byanditswe ko umuntu agomba guhabwa serivisi?
Aje serivisi aba ushaka ibigoranye witabaye gukorera byihuse nabyo ukabona bitapfa witabikunda bite no gushobora guca ku muntu akakubwira ngo uretse banze babigenze gutya na gutya, banze babigenze gutya na gutya bakanyaba kudindiza aho kugira ngo abone ko wadindira kandi ikintu ugomba gikeneye cyane bikaba ngombwa yuko wanyanga ubwo buryo kikava mu nzira kugira ngo ukomeze usirage.
Uburenganzira ntibugurwa, dufatanye guca ruswa niyo nsanganyamatsiko bari mu nzego z'ubutabera bihaye muri iki cyumweru cyo kurwanya ruswa mu nkiko. Ekabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Uruhagarara.
Nahumiwe! Mbega mana yanje ibi bintu tuzobikura gatwa imbere.
Ukwikekana.
Ehe mwishwanje tugasamara, baradufye ta twese.
Banirumve ko.
Unje kwisuka mu bitanda. Ijwi data wanje ntibizohava bimpitana. Ijwi da.
Abuba ukaguhagararira neza.
Twaze biraturaba. Tureke ibintu byangare tubone. Byongera nisinye.
Abandi bahise mu rukundo.
Shiri wanje. Urukundo ngukunda ruruta byose. Ivyuko uri umusereko nanje nkaba umurengero. Mafu.
Niki kina muri kirukuri ku Ijwi rya Amerika. Iminsi yose ya gatanu isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba.
Umviriza biyage n'abandi.
Ishami rya ONU ryita ku buzima OMS ritangaza ko ubuzima bw'abantu barenga miliyoni 8 bapfa buri mwaka bazize kanseri bushobora kurengerwa igihe iyo ndwara yasuzumwa ikaboneka hakiri kare. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Lisa Schlein uri Geneve mu Busuwisi avuga ko OMS yatanze amabwiriza mashya azakurikizwa ku ndwara ya kanseri mbere y'umunsi wo kuzirikana kuri iyo ndwara uyu mwaka ku isi hose. Iyi nkuru yasemuwe na mugenzi wacu Fideniyo Ngabo.
Indwara ya kanseri yashitse ku rugero ruteye agahinda ku isi. Ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS rimenyesha ko iyo ndwara yigeze kubonwa nk'indwara yibonekeza mu bihugu biteye imbere gusa ko yamara muri iki gihe ibintu atariko bikimeze. Ishirahamwe OMS rivuga ko bibiri vya gatatu vy'abantu bapfa kw'isi muri iki gihe baba mu bihugu bifise ubutunzi bubaye abaye n'ubutunzi buri hagati na hagati. Abategetsi bajejwe amagara y'abantu bavuga ko vyitezwe ko abantu bahitanawe n'indwara ya kanseri mu bihugu bikenye biyongera mu kuva ku miliyoni 8 n'ibihumbi amajana 200 ku mwaka bagashika ku barenga miliyoni 9 mu mwaka w'ibihumbi 2030 hamwe atanga ingo zofatwa zo gusuzuma neza kurushiriza iyo ndwara no kuyivura hakiri kare. Etienne Krug n'umuyobozi w'ibiro vy'ishirahamwe OMS ku vyerekeye indwara zitandukira avuga ko umuntu aretse abantu bahitanwa n'indwara ya kanseri ko kandi ivyo bituma haba ubuhombe bwinshi kubijanye n'amafaranga.
It's been estimated that 1.6 trillion
Krug ati abantu basanze hari ubuhombe bw'amafaranga agera ku miliyaridi igihumbi n'imiliyoni 600 y'amadolari bivuye ku ndwara ya kanseri. Nibigaragara ko ayo mafaranga ari menshi cyane rwose. Ayo mafaranga yokoreshwa mu gisata cerekeye amagara y'abantu. Kuvura kanseri bitwara amafaranga menshi cyane. N'umwimbu utakara kubera iyo ndwara. Etienne Krug ayoboye ibiro vy'ishyirahamwe OMS ku bijanye n'indwara zitandukira avuga ko mu kiringo kirekire kanseri yabonwa ko uwifashe uburuhiro bwiwe ari urupfu. Atangaza ko ivyo biriko birahinduka. Amenyesha ko abantu bashobora kwirinda kanseri mu kwirinda ibintu bishobora kuyitera nko kunywa itabi, gufungura ibintu atari byiza ku magara no kunywa inzoga. Avuga ko kandi hari ibintu byinshi bitegerezwa gukorwa kugira bifashe abanyagihugu baza barasuzumwe indwara ya kanseri.
It does not have to be a death sentence. There's a lot we can do in terms of
Krug ati kanseri ntitegerezwa kuba indwara uyifise itegerezwa kumuhitana. Hari byinshi dutegerezwa gukora ku vyerekeye gusuzuma abantu hakiri kare no ku vyerekeye kugira intambwe mu kuvura abayigwaye. Ku munsi wahariwe indwara ya kanseri ku isi muri uyu mwaka, ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS ririko rishimikira ku kamaro ko kwisuzumisha hakiri kare. Ishyirahamwe OMS rivuga ko abagwayi bisuzumishije hakiri kare bakivuza badatevye bafise amahirwe menshi yo kurusimba kuri kanseri. Ishyirahamwe OMS rimenyesha ko indwara ya kanseri isuzumwe hakiri kare bizotuma bitazimba cyane kuyivura no gutuma abayigwaye bakira.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri imbere y'ibindi bihugu mu gukuraho ibisigarira by'ingwano bishobora kugeramira abanyagihugu mu bice bitandukanye byo ku isi. Kuva mu mwaka w'igihumbi 1993 Amerika yarakoresheje amafaranga arenga umuriyaridi n'imiliyoni 600 y'amadolari mu gikorwa cyo gukuraho amabombe bita mine mu rurimi rw'Igifaransa, amabombe ataturitse n'ibindi bigwanisho bishobora kugeramira abanyagihugu. Mu kubigenza gutyo, Amerika iba iri kifasha abanyagihugu mu bihugu byavuye mu ntambara kwogorora no gusubira kubaka ibyasambutse. Hamwe muho icyo gikorwa cyagenze neza ni mu kiyaya cya Burma Valley mu gihugu cya Zimbabwe. Icyo gice kiri ku rubibe hagati y'igihugu cya Zimbabwe na Mozambique, kikaba ari gice abantu bamye barimamwo itabi n'ivyamwa. Yamara kubera ahantu icyo kibanza kiri mu myaka y'igihumbi 1970 mu rugamba rwo guhabuza igihugu cya Zimbabwe amabombe bita mine mu rurimi rw'Igifaransa, ibihumbi n'ibihumbi yarakwiragijwe muri icyo kibanza kugira bibuze ibitero by'abagwanyi kujabuka icyo kiyaya. Igihingwano yarangira mu mwaka w'igihumbi 1980 igihugu cya Zimbabwe cyari cyuzuye amabombe azikwa mu kuzimu. Gushika nuno munsi, Zimbabwe ni kimwe mu bihugu birimo amabombe menshi cyane ya mine ku isi. Ayo mabombe hamwe n'ayandi mabombe atasambutse aragera militeri mbere ryo mu gihe kirekire mu gihugu, bituma amahektari ibihumbi n'ibihumbi y'ubutaka adashobora gukoreshwa kandi birahungabanya abanyagihugu. Ibyo bisigarira by'ingwano bibandanya kwiha inkumbi. Kuva mu mwaka w'igihumbi 1980 abantu barenga 1,500 barahitanywe n'impanuka z'amabombe ya mine hamwe n'ibitungwa birenga 120,000. Mubice bimwe bimwe inka zimenyerezwa kugenda ku murongo umwe kugira zirinde guhitanwa nayo mabombe. Rimwe mu mashirahamwe akora kugira kureha amabombe ya mine muri Zimbabwe ni ishirahamwe ryo mu gihugu cya Norvege ryitwa People's Aid. Rihawe imfashanyo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika iryo shirahamwe ryarasuzumye ikiyaya cya Burma Valley rirakuraho amabombe ya mine. Iryo shirahamwe ryaraheraheje ico gikorwa mu mwaka w'2015. Igikorwa cyo gufasha mu gihugu cya Zimbabwe gukuraho ayo mabombe n'ayandi mabombe ataturitse byatumye haba ubudasa ku bantu baba mu karere ka Burma Valley. Abarimyi baragarutse muri icyo kiyaya barubaka amazu barorora ibitungwa bongera bararima mu bibanza biherutse gukurwamo amabombe ya mine. Mu kiringo cy'imyaka ine irangiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatanze amafaranga arenga imiliyari 7 n'imiliyoni 600,000 y'amadolari agenewe gukuraho amabombe ya mine muri Zimbabwe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriko zifasha gukuraho ayo mabombe n'ubundi bwoko bw'amabombe kubera mu kubigenza gutyo zidakingira gusaba sivile ayo mabombe ko yamara kandi zituma habaho amahoro azorama.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Yari mwiza ngirirenga ninde yo mumenya kona mubuse namaseye hariwe gusa nakunze sinzi mwibagira na Sati urukundo gogo Iyo mfisa niragutsa Sita nabi salte Uwanwa yubu solege Uwanunze mubu satsa yo Yanyi hakanye Togoranda mulirimba gaga Somuya kamu bandi ni kese se ngogo Tiangani ramako kwaga Somuwa ni choyangunte to survive
Tuti mwumva radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ibiganiro twabateguriye kuri isaha naha bihumurije. Mu izina ry'abagenzi banjye mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Nshimiye kandi engineer wadufashije ku buhanga bw'ibyuma na Fatuma Karara Animasi washyize hamwe ibi biganiro. Amakuru mwayagejweho na Aloys Bigirimana nawe ndamushimiye. Kuri mikoro mwari kumwe na Eugenia Mukankusi nongeye namwe mbashimire byimazeyo kudukurikira buri munsi. Mbifurije amahoro y'Imana, mugire ibihe byiza, mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.